Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi. Mwiriwe mwese nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe kaze makuru yo kuri no wa gatandatu igenekerezo rya 12 Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2022 nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari umwanyi w'umugambwe SNL yitabye Imana kuri uyu wa kane ku mutumba Kibande intara ya Gitega, nyuma yaho akubitiwe n'imbonerakure zihagarariwe n'umukuru w'uwo mutumba, abanyagihugu bagasaba ko abakoze ubwo bubisha bahanwa. Barashima ikugwa ry'ibihano ku Burundi n'ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Buraya. Abona abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD n'amashirahamwe awegereye bazindutse mu myiyerekano yo gushima iyo ngingo twabibateguriye murano makuru. Nayo mu kiganiro ku isoko c'urunani rw'amaradiyo tubashikiriza ku minsi yose ya gatandatu, uyu munsi tuza kubabwira aho itunganywa ry'inama rukokoma mu gisata c'indero mu Burundi rigeze. Mukanya inkuru imwe ukwayo kaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kuba hamwiriwe, dutangurira no makuru mu gisata cy'agateka kazi na muntu, aho umunywanyi w'umugambwe SNL wo ku mutumba Kibande komine Giheta intara ya Gitega yakubiswe arashaya n'imbonerakure zo kuri uwo mutumba ziri kumwe n'urongoye uwo mutumba. Ivyo bikaba byabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Amakuru dukura kuri uwo mutumba akavuga ko uwo yakubiswe yahavuye yitaba Imana bamushikanye kwa muganga. Abo banyagihugu bagasaba abarongoye iyo ntara guhana ivy'akarorero abagirizwa gukora iryo bara, harimwo n'urongoye uwo mutumba Idonido na Vanessa Muhiteka.
Uwo munyagihugu w'umugambwe Senelo akaba yarazwi ku izina rya Butuyira Vivian, niwigishwe n'imbonerakure zo kuri uwo mutumba nk'uko no munyagihugu yaganiriye na radio Inzamba bitwiganira.
Ubutoyi Reverie ni nyankamugayo muntu wanyu w'umugambwe Senelo wo nka ku mutumba wa Kibande muri komine Giheta mu ntara ya Gitega. Rero hirya ye ejo bari mu kabare, hanyuma bari mu kabare uwo Butoyi Reverie sinzi uwundi mugabo yaje aza kumwigenza ko w'imbonerakure, hanyuma ataramwaduka bamurengera ko n'amahe bamaze kumukubita yabaye ikiroroma, niho baca bamwirukangana kwa muganga. Bamaze kumwirukangana kwa muganga, wa mukuru w'umutumba yitwa Feredina niwe aciye agenda ku bitaro aramutorokesha. Amaze kumutorokesha wa mugwayi bamuta mu bitaro kwa nyene, niho rero mu nyuma yahava yitaba Imana.
Abanyagihugu bagasaba ko umukuru w'umutumba Kibande azwi ku izina rya Feredina gukomborwa mu mabanga ajejwe, kuko ngo ivyo akora biri ku bintu ivyo ajejwe.
Nukuri turasavye abarongozi wa komine Giheta n'abarongozi b'intara ya Gitega umugenzo yuko indongozi zitandukanye zamaze hohotera abo zijejwe wabaye ndase muri intara ya Gitega. Turasabye umukuru w'igihugu cy'u Burundi nayo komine asanzwe avukamo kugira ngo ikibazo cy'umutware wo mu Kibande muri komine Giheta agihagurukire, ubundi ishavuriraniga mu banyagihugu. Nta muntu yipfuza yuko umukuru w'umutumba yaguma aturongora, kuko ni inkozi y'ikibi yo ku rugero rwo hejuru, akwiye gukurwa agasubirizwa n'abatware babibereye.
Uruganda rwa radio Inzamba tukaba twarondeye buramatari w'intara ya Gitega hamwe n'umukuru w'umutumba Kibande kugira baduhe umuco ku biriko biravugwa. Turabakina
naho hacibonekeza ubwicanyi mu gihugu, ivyo ntivyabujije ubumwe bwa Buraya gukura ibihano bwari bwafatiye Burundi kuva mu 2016. Ivyatumye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD n'amashirahamwe awushigikiye bazinduka kuri uyu wa gatandatu mu myiyerekano bise yo gushima iyo ngingo. Umwe mu bari bitavye iyo myiyerekano yavuze ko amakungu yagiye aratahura yuko abarundi baho ubusa mu gufatirwa ibihano. Idonido na Alexandre Niyungeko.
Iyo myiyerekano bisi yo gushima ingingo y'ubumwe bwa Burayi yo gukuraho ibihano ku Burundi yatangujwe n'urugendo ruva ku cibutso c'ijamwe ONI gushika ku biro by'ubumwe bwa Burayi mu gisagara hagati ca Bujumbura. Hamza Vena urikukiye arongoye ishirahamwe Capes Plus rimwe mu mashirahamwe yegamiye umugambwe CNDD-FDD mu ijambo yashikirije imbere y'ibiro by'ubumwe bwa Burayi yamenyesheje ko abarundi bari barenganijwe mu bihano bafatiwe n'amakungu.
Twagomba tubore rero kano kajyo
Kudushimiri chese, bivu ya kumutima. Ibi huku, na mashirahamwe batangu ya kututahura. Turashimiye ingingo. Igi huku charita, zuzumo za Amerika, yo kudukurako ibihano, balibadu fatiye kukarenganyo. Tugashimira kandi umuryango w'ibihugu bya Buraya ku ngingo nziza nabo nyene baraye bafashe mu gushyikiriza Sebarundi igitabo gifuta ingingo z'agahotoro bari badufatiye.
Iyo myirekano yabaye mu gisagara cha Bujumbura yari yatunganijwe na leta ya Evariste Ndayishimiye no mu zindi ntara zose z'igihugu, ikaba yabaye kandi atangingo n'imwe yubahirijwe yo kwirinda kiza cha COVID-19. Tubibutse ko ibyo bihano byari byafatiwe u Burundi kuva mu mwaka w'2016 inyuma y'ingingo y'umuhisi Petero Nkurunziza yari yafashe yo kwitoza mu kiringo cha gatatu kitari cyemewe n'ibyirizwa nshingiro by'u Burundi cyatumye haduka indyane za politike mu gihugu.
Alexandre Niyonge ko nawe narakenuye tubananiriza no makuru twabateguriye mu ntara ya Mwaro, aho umustanteri wa komine Nyabihanga muri iyo ntara nyene yaraye akombowe mu mabanga yo kurongora iyo komine. Ingingo yo kumukombora yafashwe kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 11 ruhuhuma uno mwaka, ifatwa n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ridakumira. Yagirizwa guta icizere c'abanyagihugu kubera inyifato yiwite y'isoni. Iyi nkuru tuyibaze Jean-Jean Nimenya.
Huko biri mitegeko ry'umushikiranganje ryasohotse kuri uyu wa gatanu, umustanteri wa komine Nyabihanga Adrien Nzonimana yarahagaritswe mu mabanga yo kurongora iyo komine. Uwo yari yatowe kuva mu mwaka w'2015 yagirizwa n'umushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere ridakumira guta icizere mu banyagihugu yararongoye kubera inyifato itabereye umutegetsi. Ikindi yagirizwa nk'uko iryo tegeko rimukura ribivuga ngo ni ibikorwa yahora akora bidateza imbere ubutunzi bwa komine. Ariko rero amakuru avaho Inyamihanga yemeza ko yoba yazize ishyirahamwe rijeje guteza imbere kwitunganiriza ibikorwa no guteza imbere indero apeye rirongowe n'umutambukanyi wiwe ariryo ryonyene yiharije amasoko yose yaba ya leta n'ayabigenga.
Na huja atriji ekazima biyavwe mikashika. Burawana kwa mstaneri ya hula aturo ngoye ya kulesha ama nyanga meshi agashiri mbe nyungu ziwe gusa. Na kubesha na mungunumwe ya ragiti ni soko atalishida hamwe ilongowe mungure wiwe gusa. Jajijari halije ama soko yose ya leta na ya wikule utkwavu. Mikogwa kiyose cha leta haba usanura ibilaro ukura ibikulesho jomashuri nibindi yose byahabwa umugore wiwe gusa.
Nakanyamuneza rero mu banyagihugu yahora arongoye bakifuza ko uwo musubirira yoza ateza imbere komine hamwe n'abanyagihugu.
Ntaworeka kubyakira neza kuko byari bisigaye biteye isoni, aho umuntu abona umenganiye Imana, abona umenga byose, niwe yategereza kubyitumbere gako. Ariko kandi se dusaba yuko yorenguswa imbere y'ubutungane akabazo ku bintu yagiye arakora, na cyane cyane mu kunyuruza itunga ry'igihugu. Nta kuntu washobora kuvuga ngo ikiraro cyubatse ku miliyoni amajana hanyuma ntikimare n'amezi abiri, mwumva ko ari akamara maza kubakisha ikiraro cyaha Inyabihugu byatwaye amamiliyoni arenga ijana, mugabo n'ikiraro kitamaze amezi atatu. Ibyo byose rero twavuga tuti ni nabibazwe nahagarikwe, hanyuma abazwe ashyirwe imbere y'ubutungane intare mu kubita mu gahanga.
Kuvuze ku mugoro w'abantu benshi bo muri Nyabihanga bamaze kumva yuko kuwo benshi baranyoye inzoga cyane, n'ubu uno munsi kwa gatandatu bagumye banywa inzoga kubera ukuryoherwa kuko bavuga bati kumbure barizeye ko hari icyohinduka. Twebwe twifuza yuko n'uwo musubirira atoza ameze nkaho ari kuyoza ashyiraho impinduka, agomba iterambere rya komine, agomba iterambere ry'umwenegihugu muto muto.
Tubibutse ko uwo yari yarakombowe yagirijwe mu ntango z'ukwezi kwa mbere uno mwaka kudandaza bidakurikije amategeko isukari ya susumo. Icyo gihe yari yafatanywe ibiro 2000 by'isukari aca arengutswa mu gipolisi cy'Inyamiramabi. Yarabihakanye aho yavuga ko ari umutambukanyi wiwe acuririza muri komine nyene, ariko abanyagihugu baho bakavuga ko batazi uwo mukenyezi wiwe ko ahubwo adandariza mu gisagara cha Bujumbura.
Urakoze Georges Nimenya. Mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijejwe amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo karajyo inzamba agateka kawe.
Amashira hamwe yigenga ahejeje gusohora urwandiko aho atera ivyatsi izemejwe n'umugwi Sever ko ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri ariho nyabwoko ryakorewe Abarundi bo mu bwoko bw'Abahutu. Ayo mashira hamwe asaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU gushiraho umugwi wigenga w'amatohoza kuri ubwo bwicanyi n'ubundi bwabaye mu Burundi, hongere hashigweho n'ingene ivyo vyaha vyohanwa. Vitali Shimirimana arongoye Unani Force niwe yavuze ku izina ry'ayo mashirahamwe.
Amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike yarakurikiranye bidasanzwe ikibazo cerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara. Yarakoze cane mu ivyerekeye gusaba yuko hoshingwa sentare idasanzwe yohana abakoze ivyaha vyabaye muri kahise, kandi ayo mashirahamwe yarasavye yuko hojaho umugwi wo kubutohoza ukuri hamwe no kunyubanisha Abarundi. Ayo mashirahamwe yaragiye arabwira ico avuga na cane cane kuvaho uwo mugwi witwa Severe ugiriyeho mbere mu mwaka w'2019. Ayo mashirahamwe yarandikiye Abarundi n'amakungu agabisha yuko umurindi Severe yariko intumbero yariko atakindi byari bigamije atari ukwemeza yuko habaye ihonyabwoko ryakorewe Abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri nk'uko hariho bamwe bamwe baba bo mu mashirahamwe yegamirwa mu CNDD-FDD, haba bari mu mugambo FRODEBU wagirizwa ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri mirongo icenda na gatatu baguma babisaba. Nibyo twicura, nibyo byaraye bibaye mu kwezi kwa cumi na kabiri aho uwo mugwi CVR wahisemo gukora kuri ico kiringo kiringo na kabiri ugakora wisunze ibisigarira bagiye barazura ahatandukanye, tutabona neza yuko ibyo bisigarira by'abishwe indwi na kabiri gusa, bagaca bagenda bagashinga yuko habayeho nyabwoko, kandi uwo mugwi wonyene wivugira yuko utarangiza amatohoza. Tugaca twibaza tuti none ko bavuga yuko bataraheza amatohoza boba bashoboye gushikiriza ibyabaye indwi na kabiri bafatiye kuki? Niho rero amashirahamwe adahanye ibyiciro bya politike yasohoye urwandiko arungikiye ONU ibihugu bikurikirana biba mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'abategetsi b'u Burundi, bamenyesha yuko biyamirije iryo tangazo umugwi Savere wagize. Tugasaba ONU yuko yohaguruka ikaza gufasha kugira ngo ibyo Severi kirakora bikosogwe kugira ngo bizoheze bizana injyane mu Barundi. Uyu mugwi wa Petero Kabeli ndayicariye ubona ata muntu bumviriza, ubona yatacyo bibanga, ubona mbere n'ukuja kuzura ibyo bisigarira by'abagandaguwe babikorana agashinyaguro teruye hamwe wibaza uti mbega aba bantu koko n'abantu bafise ubuntu bateza gushingwa igikorwa nk'icyo.
Uwo akaba yari Vital Nshimirimana arongoye Urunani Force. Nayo abarongoye ibihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari bakwiye kwicarana bakiga ingene botorera inyishu ikibazo c'impunzi. Bishikirizwa na Frederic Bamvyumvira arongoye Urunani Sefor hahusha mu gihe impunzi z'Abarundi bo mu bwoko bw'Abatutsi bo mu ikambi ya Rusenda na Murongwe batewe umutima uhagaze n'amacakubiri afatiye ku bwoko arangwa muri ayo makambi, aho abakongomani bo mu bwoko bw'ababembe bababwira ko badakeneye ubwoko bw'Abatutsi mu gihugu cabo. Kubwa Federico bavuga inyumvira abantu bakibona ko ukunezerwa kwabo ari ukubona ko ubundi bwoko buri kure yabo barihenda. Reka tumutege yombi.
Iyo biva nuko burya kuva twikukira ibi bihugu byo muri ka karere Kongo, Burundi, Rwanda, kubera ingorane z'amacakubiri muri ibyo bihugu by'iwabo hagumye haba impunzi, kandi n'uyu munsi izo mpunzi ziracyariho. Ari nacyo gituma rero twebwe aho twari mu bya politike twari twatoye umuti kuvuga amasezerano ya Arusha, kuko ari ayo masezerano yaha ikibanza umurundi wese hatarabwe ubwoko. Nkumbure mu ntango bavuga bati ego mowigu wanza jalitani hagendu buko kukujangu awabarundi bose wumve ko bose wa saringie igihugu mugabo twavuga tuti ibyo bavyiza nuko mu minsi iza abarundi bafatwa nk'abarundi bataravye ubwoko abose bagire uburenganzira bungana mu gihugu ciwabo niyo yari nyishure uyu munsi CNDD-FDD kuva hizi urabona ko irimiragarukana kandi yangendo ya moko ariyo ari usanga ari akwega karambaraye namba batutsi bari ku butegetsi ejo bibaza bati kuguma ku butegetsi twirukanye abahutu niko tuba turimo turikingira uyu munsi n'abahutu bibaza bati twebwe tugiye ku butegetsi tukirukana abatutsi tuba turiko turikingira cyangwa tukagumya abatutsi duza turakoresha nkuko n'abatutsi bakoresha abahutu yatereka tubakoreshe maze twerekane ko turi mu mugabo ari uruhendo twebwe tuvuga tuti inyishu nuko ibyo bihugu bikwiye kwicara bikavugana bikiga ingene mu byukuri baheza impunzi mu bihugu by'iwabo nico cyo cyonyene kizofasha iyo umwenzo ngendo zihagarara kuko abo bantu bagifisa ku gatima ibaza bati ukunezerwa kwacu no kubona ubundi bwoko buri kure kuba ari kwihenda kuko nta watoye kuvukira mu Burundi twavukiye mu Burundi twese tubuza gusangira ico gihugu uko kingana kose kandi tukagira uburenganzira bungana akazi akazi n'impunzi nako nakazoza kazira kwama usokobera uyundi kwama uriko urakoresha uyo mugira w'amacakubiri
uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ku isoko c'urunani rw'amaradio RPA inzamba n'imbonesha kure Renaissance ikiganiro ku isoko cuno munsi tuzaguca ijya nino itunganywa ry'inama rukokoma mu gisata c'indero mu Burundi inama itegekanijwe uyu mwaka intumbero akaba ari yo gutorera inyishu ibibazo bihanze ico gisata muri rusange ku isoko mu gishikirizwa na Beni Axela Kana
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
mu kiringo kingana n'ukwezi hategekanijwe inama rukokoma mu gisata c'indero iyo nama ijikurikiri yabaye mu mwaka w'2014 intumbero ikaba ari yo gushira hamwe ibyiyumviro kugira aboneke inyishu zirama ku ngorane zihandisho gisata c'indero none ivyo byarashitswe ko mu nama rukokoma mu mwaka w'2014 byo byarashitswe mu ngiro intererano y'abahinga mu by'indero yo bari yihe kuri ugo rubanza rwitezwe inyishu z'ibyo bibazo ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri no wa gatandatu igenekerezo ya 12 ruhuhuma mu mwaka w'2022 Beni Axela Kana ni wagiye kwibashikiriza kaze biciye mu rwandiko rwashizwe ahabona ku igenekerezo rya 4 ruhuhuma ihuriro ry'amasandika y'abarimu kozisona rirababazwa n'uko ritashizwemwo mu nteguro y'iyo nama rukokoma mu gisata c'indero kuba iryo huriro ntibizovamwo bishobora kuba imfa gusa n'abarimu bakumiriwe bamwe mu baganiriye na mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio RPA baravuga zimwe mu ngorane zitokwibagirwa muri iyo nama
nuko leta yogerageza ibikoresho bikaboneka ku mashuri hakaboneka ibitabo hakaboneka intebe hakaboneka n'abarimu aho babuze murabona abarimu bagiye barahangazwa aho leta irondeye abarimu kugira ngo abo barimu bajye gusahiriza atagira abarimu ariko leta yafashe umugambi wo kwangaza abarimu bigeze mu ishami ritari Botswana aho usanga aho bagiye mu isanzwe atacyo baba bagiye gukora kuko bamba mu nzira bataha kuraba imiryango yabo rero leta yogerageza kareka izangundi
umunyepolitike nyawe ntatwarira ku nyungu ziwe ni ugutegura kazoza k'abana bakiri bato n'abazovuka imbere akaraba iyo tujya ntageze gusa amaso aho turi uno munsi mama hariho n'abageze aho babasaba ko kugira bumvigwe bufate inkoho bakajya kurwana ko batazogwanya leta ngo bayishobore mu miliyoni 12 nako mu mwenga muri izo miliyoni 12 abarimu ntibarimwo nako mu mwengo abarimu ntibabyara nako mu mwengo abarimu ntibagira imiryango baturukamwo mbe muri izo miliyoni 12 dukuyemwo ibihumbi by'abarimu tugakuramwo ibihumbi by'abavyeyi bavyawe barimo n'imiryango yabo n'abana babo mbega ziguma ari 12
Tamono mwe atazi izazo biri mu ndero ukava hanini kukuntu atabikoresho bihari mu ndero anabigishwa abajije izo ndero ngene bakafacha bakaba bari bafashe nabi muri ukizima mitaso kubigisha bakorera bagakure muri buka iby'imishahara yabo benshi hari abantu bazi ngo abayigisha baradugije imishahara ngo ijo itaje isima salariari ariko tugiye mukuri harimo uruhendo n'ibyo ntibintu byabaye kuko uwo muntu akudugije hanyuma yo hari uduga ku mwaka n'amagara adahagarara cyewe ku bwanje uwo bisubiza uko byahora niko hombera ku nguko umuntu agasubira kubwade agasubira akakotwa
mu nama rukoko mijyanye n'indero yo mu mwaka w'2014 ibibazo bitari bike bihanze indero byari byashyizwe ahabona ibyo ishyirahamwe bafashe bige rivuga ko n'ibyari gukogwa byari bitomoye mu kiganiro yahaye ikinyamakuru iwacu Cassien Ngashirahamwe arongoye iryo shirahamwe amenyesha ko inyishu zirama zari zarashizwe ku rutonde ariko akababazwa no kubona zitagiye mu ngiro kugira rero ibyabaye mu mwaka w'2014 ntibisubire Libera ntibashira kandi umuhinga mu gisata c'indero asaba abazoja muri iyo nama guhinumbero ibijanye n'ishuri muri rusangi mu Burundi
icoje imbere ni imigambi n'imigambi irashe yingene umwana tangwa ishure yokwigishwa agaheza kaminuza afise ubumenyi bukwiye mu gisata yoba yarizemo umwana ku ishure ntiyiga gusa ubumenyi bwo mu ishure n'ubuhinga ariga ningene yifata rundu ingora ziri mu gihugu nivyo mubona biba mu mvugo biba mu ngiro hari igihe umuntu yibaza ko abariko baravuga baciye mu ishuri kugira abana bige neza nuko baronka barimu banonosoye ibyo kwigisha nyine abategura naco nyene covugwa ingene umwarimu bamuhemba agashahara no kumworohereza akazi akora mu kuronsa uburyo akoresha ivyo vyose biteza kwigwa kugira asubize iteka umwarimu bamuha ikoresho bikwiye bamuha agashahara gakwiye bamenye yuko ecole fondamentale bitagenze neza gatoyi bige ingene yosubigwamwo no gushiramwo mu bategura iyo nama rukoko avyegwa n'ikibazo c'uburezi mu Burundi no kuvuga abahinga basanzwe bakora mu gisata c'ubushikiranganje ndero abaserukira amasendika y'abarimu abigisha muri kaminuza abaserukira ababyeyi kugira bashobore gushikiriza ingene babona ingorane ziri mu gisata cy'indero zifashe ibashyiramo ibintu bya politiki ngo batumirwa bave mu mugambi umwe canke batumirwa bavuga rumwe na leta gusa ntihagire n'umwe atinya kuvuga ukuri hanyuma bavayo bafunditse inyishu zirashe ku bibazo byose bihanze ibibazo cy'indero umukuru w'igihugu wenyine yocaraba abashoboye gushyira mu ngiro ibyo bibazo baba bafunditse aca baha ico kibanza na directive yuko mu myaka ibiri boba baheje gusha mu ngiro byinshi muri iki hanyuma bashireho n'umugwi wigenga wo kurikirana ingene iyo federal iri kwirashirwa mu ngiro
murahejeje kwiyumvira ko impande zose zegwa n'ico kibazo zisabwa gusubiramo ibijanye n'indero yo mu ishure kugira hazoramugwe abantu b'incabwenge bashobora gutorera umuti ibibazo bihanze igihugu kandi barangwa n'ingendo y'ubuntu ina hano duciye dusozerera kino kiganiro Benyak Serakana nije nakibashikirije naho ubutaha
cari kiganiro ku isoko
mu gusozera no makuru turababwira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi ayuno munsi tukaba tuza kuyabwirwa na Josephine Jones Nkunzimana
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
imvura nyinshi yononye ibintu byinshi muri komine Bukinanyana byandikwa na BPE info komine Bukinanyana yaraguyemo imvura nyinshi cyane ivanze no muyaga ku munsi wa kabiri igenekezo rya 9 gushika kwa gatatu igenekezo rya 10 mu gatondo imitumba yabangamiwe cyane ni Masago Kibari Kibaya na Burimbi inzu zigera kuri 30 zarasambutse iyi gitari 30 z'ibitegwa zirononekara be n'amabarabara numero 10 na numero 9 mu bice bimwe bimwe nk'uko buramatari wa Bukinanyana yabishikirije BPE info umusaneri asaba abanyagihugu gufashanya muri ibi bihe by'ingorane baburamatari n'abakozi bakuru bakuru mu bushikiranganje bw'uburimyi basabwa guhindura uko bakora bakazana impinduka nshasha byandikwa n'ikinyamakuru roho nuvo abakozi bakuru bakuru mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi abarongoye igisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ntara n'ababura matari barabonanye n'umukuru w'igihugu ku munsi wa gatatu mu ntara ya Karusi kugira biyumvire hamwe ico kugwa kugira umwimbo wiyongere mu burimyi n'ubworozi. Umukuru w'igihugu yasavye abo bakozi bakuru bakuru kuba bafite imirima y'akarorero abanyagihugu bajejwe boza barafatira ko akarorero mu byo bakora. Amafaranga y'amarundi arenga miliyaridi y'amakori ni igisagara cha Bujumbura kikirindiriye kuva mu mwaka wa 2019. Jimmy Hatungimana arongoye igisagara cha Bujumbura yamenyesheje ikinyamakuru wacu ko hari abarundi bamenyesha amakori bategerezwa kuriha ariko ntibaheze ngo bishure mu gihe cyategekanijwe n'amategeko. Nkuko tubandanye tubisoma mu kinyamakuru iwacu, Jimmy Hatungimana yamenyesheje ko amafaranga y'amarundi umuriyaridi umwe n'imiliyoni 108 ariyo atarariwa kuva mu mwaka wa 2019. Uwarongoye igisagara cha Bujumbura amenyesha ko hari n'abadatanga amakori ku matongo atanga karorero ka zone bwiza aho amaparisera denga amajana indwi atamenyekanishijwe gushika mu mwaka wa 2021. Jimmy Hatungimana yamenyesheje ikinyamakuru iwacu ko icyihutirwa ari guhimiriza abantu bakamenya ko gutanga amakori n'amatagisi bifasha uyatanze bigafasha no mu iterambere ry'igihugu. Paul Kagame gusubiza hamwe mu migenderanire n'u Burundi biri mu nzira nziza byandikwa n'ikinyamakuru cya Leta Roho Nuvo. Gusubiza hamwe hagati y'u Burundi n'u Rwanda bizotuma gusamirana kwagiye kwibonekeza hagati y'ibyo bihugu inyuma yaho zishatse guhindura imirisho mu kwezi kwa gatanu mwaka wa 2015 mu Burundi guhagarara nk'uko tubisoma mu kinyamakuru Roho Nuvo. Icyo kinyamakuru cya Leta gisohoka ku munsi kimenyesha ko hagiye haraba utwigoro ku mpande zose kugira uwo mwumvikano ushoboke. Abaserukira u Burundi be n'abasukira u Rwanda bagiye barabonana kugira batorere umuti ibibazo byari hagati y'ibyo bihugu. Roho Nuvo cyandika ko ibintu bigaragara bimaze gukogwa. Abarabereye b'u Burundi barasubijwe u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Uburundi nabwo bucagura basubiriza mu ndumane impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda ziriko ziratahuka. Ibinyamakuru navyo by'abarundi biri mu Rwanda byarahagaritse gukorera muri ico gihugu nkuko tubandanye tubisoma muri ico kinyamakuru cha Leta. Ico kinyamakuru kimenyesha ko bategetse b'u Burundi bataragira ico bavuze kuri uko gusubiza hamwe mu migenderanire y'u Rwanda n'u Burundi.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ninonga duce dusozera no makuru twabateguriye dushimire mwebwe mwese mwafasha umwanya wo kutwumviriza. Shozi Kaze akabarije naye bashikirije mugire ibihe byiza mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.